Radio Güldü Amerika. Radio Güldü Amerika vugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu y'akakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'abagenzi banje dufatanije kubagezaho aya makuru. Leta y'u Rwanda iraburira abaturage bayo ko kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda ikiza cya COVID-19 bishobora kugarura gahunda yo kuguma mu rugo.
Ni ukuvuga ko cyo bitwibutsa ni ukuvuga ngo igitero kiracyahari muri ya COVID iracyatureba, iracyaducungira, ducungira hafi, irashaka kutunyira muri humye ngo yongere dusubize muri guma mu rugo. Kigaragara rero dukomeje kwirara tudafashe ingamba ngo zishyirwe mu bikorwa, guma mu rugo ntaho turi buyifikire.
Uwo ni Professor Anastase Shyaka, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda. Mu Burundi ku munsi w'ejo leta izatangira kugurisha imitungo y'abakekwaho gushaka guhika ubutegetsi mu mwaka w'2015. Naho mu mahanga, intambara yo mu ntara ya Tigre muri Ethiopia yatangiye gutuma abaturage bahungira mu bihugu baturanye. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya tugumane. Amakuru yo hirya no hino tuhere ku muryango w'umwe bw'Uburayi utangaza kushaka mikoranire mishya n'uwatowe kuba perezida wa Amerika Joe Biden. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru.
Umutegetsi mukuru w'urwego nyobozi bw'umuryango w'umwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yatangaje uno munsi kwa kabiri ko Amerika n'umuryango w'umwe bw'Uburayi bikeneye ugukorana gushasha mu bisata nk'ihindagurika ry'ibihe n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none. Amenyesha ko akarere k'Uburayi kazofata ya mbere mu bijanye no gukorana na leta nshasha ya Amerika. Ursula von der Leyen avuga ko ugukorana hagati ya Amerika n'Uburayi bifatiye ku mico inyungu n'amateka bisangiye. Avuga ko izo mpande zitegerezwa gukorera hamwe kugira zubaka amakungu akomeye kandi arangwa n'amahoro n'iterambere kurushiriza. Ibyo yabitangaje mu ijambo yashikirije abaseruka umuryango w'umwe bw'Uburayi mu bice bitandukanye byo ku isi. Amenyesha ko iyo migambi izokwamaho yamara atangaza ko igihe kigeze ko hafatwa imigambi mishyashya ijanye n'ibihe turimwo bigenda birahindagurika. Ursula von der Leyen yakeje Joe Biden n'icegera ciwe Kamala Harris ku ntsinzi yabo mu matora aheruka kuba muri Amerika. Yamara ntiyacishije mu kanwa Perezida Donald Trump ataremera gushika ubu ko yatsinzwe na Biden mu matora aherutse kuba.
Urakoze Fidel. Abantu 30 bitwaje intwaro bari kumwe n'itsinda ry'impunzi z'Abanyetiyopiya bahungiye muri Sudani kuri uyu wa kabiri. Oriane Itangishaka, byagenze bite?
Ikinyamakuru cha leta ya Sudani Suna chatangaje ko impunzi z'Abanyetiyopiya bo mu karere ka Tigre zajabutse umupaka zinjira muri Sudani. Inyuma yaho ibihugu vya Sudani na Ethiopia vyompi vyemeje amakuru avuga ko uguru hagarara rumaze indwi rubera muri Ethiopia rwahitanye ubuzima bw'abantu amajana n'amajana. Biragoye kumenya uruhande rwatanguye iyo ntambara yo muri Ethiopia. Igihugu cha Sudani kimaze kurungika inteko zishika ku 600 zijejwe ukubungabunga umutekano mu ntara ya Tigre. Naho Ethiopia tashatse kwereka isi ibibazo nyavyo bibera muri ako karere. Umushikiranganje mukuru wa Ethiopia Abiy Ahmed aherutse kuronswa umudari mpuzamakungu w'amahoro ararahira avuga ko igisirikare cyo kigiye guhagarika iyo ntambara iriko ibera mu ntara ya Tigre aho abanyagihugu bafise ibigwanisho byinshi mu maguru masha. Avuga kandi ko agiye gukura ku butegetsi leta yaho avuga ko itemewe n'amategeko.
Urakoze Orian. Muri Yorodaniya ubwiyongere bw'abandura virusi ya corona ntibwabujije abanyayorodaniya gutora nk'uko byari biteganyijwe. Eugene Mukankosi urakomeza iyo nkuru.
N'itora ririmo umubare munini w'abagore kugeza ubu bahatanira imyanya mu nteko ishinga amategeko bagamije gukemura ibibazo byihutirwa igihugu gifite no guhangana n'ibishingiye kuri gakondo. Muri iri tora abakandida 364 b'abagore barahatanira intebe. N'ubwa mbere ibintu nk'ibi biba. Abandi bagore barahiganira indi myanya itari 15 iteganijwe abagore mu nteko ishinga amategeko. Baragira bati niba dushaka impinduka tugomba kwiharanira, bitabaye ibyo nta kizahinduka. Igihe kirageze ngo dufatanyirize hamwe ibintu bihinduke. Abanyarwandania kazi barushijeho guhaguruka bitigeze bibaho biyamamariza amatora. Aya matora araba mu gihe Yorodaniya yinjiye mu cyiciro cy'icyorezo nyuma yo kugobotora ingaruka zikaze z'icyabanje nk'uko abategetsi bashinzwe ubuzima babivuga. Iki gihugu kiri mu byibasiwe cyane n'iki cyorezo muri iki gihe bigerageza kukibuza gukwirakwira. cyagize ingaruka ku bukungu ubushomeri bugera kuri 32%. Miliyoni 10 z'abaturage bakeneye imfashanyo, gicumbikiye miliyoni 1,500,000 b'impunzi. Itora rirakurikirwa n'iminsi 4 yaguma mu rugo.
Urakoze Eugenie Amadi Toumani Touré wahoze ari perezida wa Mali yitabye Imana uyu munsi azize indwara y'umutima. Yaramaze iminsi yivuriza muri Turukiya ari naho yaguye. Fidel Niyongabo ni ukomeza inkuru.
Amadou Toumani Touré yahoze ari perezida wa Mali yitabye Imana. Umwishwa wiwe Uma Touré yatangaje iyo nkuru avuga ko yitabye Imana mu gucaga ubwuno munsi kwa kabiri. Yaramaze iminsi ariko yivuriza indwara y'umutima muri Turukiya ari naho yaguye afise imyaka 72. Imbere yo kuja kubandaniriza kwivuza muri Turukiya, General Touré yari yabanje kubaga umutima gihuti muri Mali. Perezida Amadou Toumani Touré yayoboye Mali kuva mu mwaka w'2002 gushika abasirikare bamukuye ku butegetsi muri kudeta mu mwaka w'2012. Yakuwe ku butegetsi mbere yuko ahera heza manda yiwe ya kabiri. Amaze gutembagazwa ku butegetsi yaciye ahungira muri Senegal, hanyuma agaruka mu gihugu mu mwaka w'2017. Muri Mali bakunda kumutazira umusirikare wa demokrasi. Mu kiringo yari ku butegetsi igihugu cya Mali cyarahayagijwe n'amakungu nk'akarorero ka demokrasi mu karere ko muri Afrika yo mu burengero.
Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika urashaka ko haba gahenge mu ntara ya Tigre muri Ethiopia, mu gihe iyo ntara ivuga ko ingabo za Eritrea zinjiye ku butaka bwayo. Fidel Niyongabo arakomeza.
Uwo muryango wasabye ko impande zose zubahiriza agateka kazina muntu zikongera zigakingira abasivili. Muri icyo gihe inteko z'intara ya Tigre ziriko zitana mu mitwe n'inteko za leta ya Ethiopia zivugwa ko zafashe ikibuga cy'indege cyaho no munsi wa kabiri. Inteko zitari nke z'iyo ntara zishikirije igico kibuga cy'indege cyo mu gisagara cya Humera kiri hafi y'urubibe n'ibihugu bya Sudani na Eritrea cyafatwa. Igisirikare cya Ethiopia cyafashe kandi barabara riva muri ico gisagara rija ku rubibe na Sudani. Abantu amajana n'amajana baramaze gupfa mu bitero vy'indege z'ingwano no gutana mu mitwe mu ngwano itera yiyongera mu ntara ya Tigre. Itorokanizo ry'amakuru rya leta ya Ethiopia ryerekanye amasanamu rivuga ko ari inteko z'igihugu ziri ku kibuga c'indege cyo mu gisagara cya Humera. Yamara abanyagihugu bo muri ico gisagara babandanije ubuzima bwabo nk'uko bisanzwe. Itangazamakuru ryo mu mahanga ntirirekuriwe mu ntara ya Tigre. Ntacyo abategetsi b'intara ya Tigre baravuga ku vyerekeye ifatwa ry'ikibuga c'indege cyo mu gisagara cya Humera.
Urakoze Fidel Niyongabo. Amakuru hirya no hino tuyasoreze mu rasirazuba bwo hagati ya Hosaeb Erkat wari umaze imyaka itari mike aharanira kwishyira ukizana kw'abanyepalestina mu mpaka zabo na Israel yitabye Imana kuri wa kabiri. Eugenie Mukankusi arakomeza.
Saeb Erkat yari afite imyaka 65 yitabye Imana nyuma yo gufatwa na COVID-19. Yari amaze imyaka ibarirwa muri 40 avugira abanyepalestina mu mishyikirano ibahuza na Israel. Kuba yaricaranye n'abayobozi ba Israel n'Amerika mu myaka 1990 n'2000 byatumye muri iyi myaka ya vuba aba mu bagaragaye cyane mu ntambara y'amagambo n'ubuyobozi bwa perezida wa Amerika Donald Trump ku ngamba z'uburasirazuba bwo hagati. Ni umugambi wateganyaga guha Israel ubugenzuzi bw'amacumbi y'Abayahudi n'ibice binini byigaruriwe by'intara ya Cisjordan. Cyakora nyuma y'uko ibiganiro by'amahoro biburiyemo mu 2014, Erkat yakomeje gushyigikira atajenjetse ishyirwaho rya leta ya Palestina ikabana n'iya Israel nubwo byafata imyaka 50 nk'uko yabyivugiye. Erkat nk'umunyamabanga mukuru w'umuryango wiyemeje kubohoza abanyepalestina, Palestine Liberation Organization PLO mu magambo ahinnye, ku itariki ya 8 y'uku kwezi kwa 10 yavuze ko yanduye virusi ya corona. Mu myaka 3 yabanje yari yabazwe ubwo yahabwaga igihaha gishya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba byaratumye ubushobozi bw'umubiri we bwo kwirwanaho bugabanuka. Imihango yo kumuherekeza iteganyijwe ejo kwa gatatu mu mujyi wa Jericho mu ntara ya Cisjordan.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira no kuri Facebook na YouTube kuri VOA Radio yacu no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com. Mukanya na makuru y'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere tuyaheri mu Rwanda, aho leta iburira abaturarwanda bose ko gukerensa ingamba yashyizeho mu mugambi wo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bishobora gutuma basubira muri gahunda ya guma mu rugo. Hari hashize iminsi bigaragara ko imibare y'abandura icyo cyorezo yagabanutse, leta ikemeza ko ibyo byatumye bamwe batangira kwirara. I Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa ni we bateguye inkuru.
atanga ishusho rusange y'uburyo icyorezo COVID-19 gihagaze mu Rwanda muri ibi bihe ubwo yari kubitangaza makuru by'igihugu mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere muganga Daniel Ngamije ministre w'ubuzima yavuze ko muri rusange imibare y'abandura iki cyorezo igenda igabanuka ariko ministre w'ubuzima yavuze ko mu isesengura inzego zikurikirana umunsi ku wundi by'ubuzima zasanze abari kwandura bashya ari abari guturuka mu bice bihuriramo abantu benshi nko mu masoko n'ahandi ni mu gihe mu mibare iheruka gutangazwa y'abantu 20 bashya abanduye icyorezo COVID-19 yashyizwe ahagaragara ku wa mbere w'iki cyumweru abantu 13 ari abafungwa bo muri gereza ya Nsindamo mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba ku wa kane w'icyumweru gishize nabwo hari havuzwe abandi 18 banduye mu gihugu hose barimo abakinnyi 11 b'ikipe y'umupira w'amaguru Amagaju Nyamagabe Ministre w'ubuzima akavuga ko kuva byagaragaye gutyo baba baganga bo mu bitaro bya Rwamagana abaturage batuyegereza Nsinda n'abandi bahuye n'abafungwa bose bagomba gukurikiranirwa hafi bakabapima ku magereza muri rusange leta ivuga ko hashyizweho n'izindi ngamba zigamije kongera ubwirinzi
ubwirinzi muri rusange turongera kugongera no gukangura mbaga turakangura cyane cyane turakora gukangura mbaga ku miryango y'abakozi ku miryango y'abafite abafunzwe cyane cyane ku bintu bijyanye no gusura no minsi ubwo biraza guhagarikwa kugira ngo tubande tumenye ko niba nta kibazo gihari gikomeye ikindi no gubakangurira kugira ngo bamenye yuko iyi ni indwara umuntu yakwirinda muri rusange kuri bose byavuzwe ni ukwambara neza agapfukamunwa n'abari muri gereza bagomba gukambara n'abatuye hafi ya gereza bagomba gukambara gukaraba guhana intera ubundi tukubahiriza amabwiriza yose yo kwirinda kugenda dukorakorana
Professor Anastase Shyaka ministre w'ubutegetsi bw'igihugu nawe kubitangaza makuru by'igihugu ari kumwe na mugenzi we w'ubuzima we yumvikanisha ko aho bigaragaye ko imibare y'abandura icyorezo COVID-19 igenda igabanuka baba baturage ndetse n'inzego zishinzwe gushyira mu bikorwa ingamba zo kwirinda no gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo bose badohotse agasanga nibikomeza gutyo gahunda yaguma mu rugo ishobora kongera kugaruka bidatinze
ni ukuvuga ko cyo bitwibutsa ni ukuvuga ngo igitero kiracyahari muri ya COVID iracyatureba iracyaducungira ducungira hafi irashaka kutunyira muri humye ngo yongere dusubize muri guma mu rugo kigaragara rero dukomeje kwirara tudafashe ingamba ngo zishyirwe mu bikorwa guma mu rugo ntaho turi bwifikire turayisubiramo turirenzaho ndi cyumwe kimwe cyangwa bibiri ariko nibikomeza gutya nicyo kintu nicyo kibazo kigaragara ko dushobora kwirohamo kandi nyamara dufite amahitamo yuko twabyirinda twari tumaze kugera ahantu heza ni ngombwa ko aho twari tugeze heza imodoka ziragenda abasenga barasenga abacuruza baracuruza ni ngombwa rero ko ahantu hahurira abantu benshi tuhashyira imbaraga zikomeye ku masoko abajya muri za bus n'ahandi hantu hahurira abantu benshi hagaragara imbaraga zikomeye zo kwirinda iki cyorezo
naho kuri muganga Daniel Ngamije nawe agasanga ingamba za mbere ari ukwirinda icyorezo COVID-19 aho kugira ngo abaturarwanda bongere kwisanga muri guma mu rugo na cyane ko iyo gahunda mu gihe cy'ukwezi n'igice yamaze ku gihugu cyose yahungabanije ubukungu bw'igihugu mu buryo bukomeye
twagize ibihe tunyura muri guma mu rugo yaba igihugu cyose cyangwa se mu mirenge n'utugari hatandukanye hagiye hagaragara ikibazo by'umwihariko n'uyu munsi wa none nibigaragara ko ari ngombwa ko tujya muri guma mu rugo ahantu hatandukanye hari ikibazo cyihariye rwose icyo cyemezo kiraza gufatwa na guverinoma ariko byose biraterwa nuko twese twirinda tuzirikana ko indwara umuntu yayirinda ntiyandure kugira ngo twirinde gusubira muri guma mu rugo yaba muri rusange cyangwa se ahantu hihariye kuko bifite ingaruka nyinshi ku bukungu ku bindi bikorwa by'ubuzima bw'igihugu byari byarongiye gusubira mu rugo amashuri n'ibindi byose abantu rero bashyire mu gaciro kugira ngo twirinde kuko twese icyo duteganyije cyangwa se icyo twiteguye ni ukukaziza ingamba kugeza igihe urukingo ruzabonekera ubundi ubuzima bukongera bugasubira mu buryo
iyi ni ingingo yazamuye impaka haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu abagira icyo bayivugaho bagasa n'abakomurusiyo n'ingasire maze bakavuga ko nta cyagombye kubuza abaturage kubahiriza ingamba zashyizweho zigamije kubarinda ku burundi ruhande bagasanga ubutegetsi bwagombye gushyira ingufu mu kubigisha bubumvisha ingaruka ku buzima bwabo igihe baramuka batirinze uko bikwiye aho gukora icyo bita kubakangisha gusubira mu rugo ibi bibaye nyuma y'iminsi mike leta y'u Rwanda yongeye koroshya ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19 gikomeje kuyogoza isi muri rusange nk'aho imodoka zitwarira abagenzi hamwe zemerewe gutwara abagenzi ku mpuzandengo y'100% bireba mu gihe kandi igihugu nk'Ubwongereza n'ibindi ku mugabane w'Uburayi byasubijeho gahunda ya guma mu rugo imibare y'inzego z'ubuzima mu Rwanda iragaragaza ko kuva icyorezo COVID-19 cyaduka ku butaka bw'u Rwanda abanduye icyorezo bose basaga 5,200 abamaze kugikira nabo bararenga 4,900 ni mu gihe abandi bakikirwaye bari hejuru ya 230 abantu 38 barimo babiri bashya batangajwe kuri uyu wa mbere nibo kimaze kwivugana akabagira ubusarirwe rya Amerika I Kigali
Urakoze Eric bagira ubusa turacyari mu Rwanda. Urubanza rwa Paul Rusesabagina uregwa ibyaha bitandukanye birimo iby'iterabwoba rwongeye gusubikwa bivuye ku mwunganizi we Maitre Gatera Gashabana utabonetse kuko yari mu rundi rubanza yarusha muri Tanzania. Asumta Kaboyi I Kigali mu Rwanda niwe duteguriye inkuru.
Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasubitse urubanza rwa Paul Rusesabagina ujuririra gufungwa by'agateganyo kuko umwunganizi we Maitre Gatera Gashabana atarahari. Mu rukiko uyu munsi wa kabiri hifashishijwe ikoranabuhanga, uregwa ari muri gereza yasabye ko ataburana kuko kugeza kuri wa kabiri atari yakaburana n'umwunganizi we Maitre Gatera Gashabana. Bwana Rusesabagina ahita asaba urukiko ko rwasubika urubanza akazaburana yunganiwe. Umucamanza yahise asoma urwandiko yandikiwe na Maitre Gatera Gashabana aho yasobanuraga impamvu atabonetse mu rubanza rwa Bwana Rusesabagina. Maitre Gatera Gashabana yasobanuye ko atabonetse mu rukiko kuko ari mu rundi rubanza yarusha muri Tanzania. Yavuze ko kugira ngo abashe kugera mu Rwanda bisaba kubanza kwipimisha COVID-19 kandi muri Tanzania ngo bamuhaye iminsi 5 kugira ngo abone igisubizo. Gashabana mu rwandiko rwe yandikiye urukiko yakomeje asobanura ko nagera no mu Rwanda bizamusaba indi minsi byibura 2 ngo abamaze kubona igisubizo cya COVID-19. Yanzura ko urubanza rwakwimurirwa ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibi ari ugutinza urubanza kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kandi ngo ubusanzwe rugomba kumara iminsi mikeya. Umushinjacyaha avuga ko ariko ari uburenganzira bw'uregwa kubona umwunganizi. Urukiko rwavuze ko uregwa afite uburenganzira bwo kuburana yunganiwe. Rutegeka ko urubanza rwe ruzaburanishwa tariki 20 z'ukwezi kwa 11 nk'uko uregwa yabisabye. Mu minsi ishize nibwo byatangajwe ko Maitre Gashabana ari mu bavoka bashyizweho n'umuryango wa Rusesabagina kuza kumwunganira. Yari kumwe n'umubirigi Vincent Lorque we waje kwangirwa kunganira Gashabana. Umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda Julien Kavaruganda ibyo yabibwiye Ijwi rya Amerika ko uyu mwavoka w'umubirigi atahawe urwo ruhushya kuko atari yujuje ibisabwa birimo kuba nta mikoranire iri hagati y'urugaga rw'abavoka mu Rwanda n'abavoka b'Ububiligi. Rusesabagina Paul amaze kwitaba urukiko inshuro ebyiri atunganiwe kuwa gatanu w'icyumweru gishize, ahasobanuye ko urugaga rw'abavoka mu Rwanda rwasubiranye abavoka babiri bari barahawe inshingano zo kunganira Bwana Rusesabagina. Abunganira Rusesabagina bari batangarije Ijwi rya Amerika ko mu gihe umukiriya wabo yatangiye gushyiraho abavoka hemba bo batakomeza gukorera ubu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Urakoze Asumta.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, aho ejo kuwa gatatu biteganyijwe ko Minisiteri y'Ubutabera izatangira kugurisha imitungo y'abaregwa kuba barashatse guhirika ubutegetsi mu mwaka w'2015. Abunganira abaregwa mu mategeko baravuga ko iryo gurishwa riciye ukubiri n'amategeko, bakaburira rubanda kwirinda kugura iyo mitungo. I Kigali iyo nkuru twayiteguriwe na Pierre Claver Niyonkuru.
Kuri uyu wa kabiri niho hatangura kurabwa icetse ibikoresho bitegekanijwe kugurishwa biri mu nyubakwa z'ubushikiranganje bw'ubutungane ahahoze hari ibiro by'umukuru w'igihugu muri quartier ya Rohero hagati mu gisagara ca Bujumbura. Abagiye kubiraba bemeza ko bigizwe n'imodokari, amapikipiki, intebe zo kwicara ko mu nzu z'abanyacubahiro, ibitanda, imatera, ibikoresho byo mu biro nk'imashini nyabwonko nizo bikorana zo kwandika canke gusohora inyandiko bita mu gifaransa imprimante n'ibindi. Ibyo byose ni bimwe mu matungo y'abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 bafunzwe canke bahunze igihugu, byakuwe mu mazu yabo nayo nyene yafashwe na leta. ubushikiranganje bw'ubutungane mwitangazo bwashize habona busigura ko ari mu ntumbero yo kubibungabunga kugira ngo ntivyononekare ndetse bibandanye bigirira kamaro igihugu no gukinga ko binyuruzwa nubwo biruko bene vyo bobo siko babibona bemeza ko bariko baranyagwa utwabo. Christine Ninahazwe nimenya na mufasoni wa generale Hermenegilde nimenya afungiwe igitega yagirizwa ko ari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi yavuganye n'ijwi rya Amerika yari mu buhungiro.
Siguro nini no bironkera bene kubikora nibaza ko ari bo bakwiye kuduha umuco canke bazowuduhangira ntibarabironkera umwanya baracasiganwa n'amasaha baracasiganwa n'iminsi kuko urabona ko babifashe jo bundi nta minsi 10 irahera bifashwe ico bihutiye n'ukugurisha ikinyegeje inyuma coco kiriho kandi ukuri ngira si kwinshi kuko ibifise ukuri birasigurwa bikamenyeshwa bene byo hanyuma ingene tuvyakira n'umubabaro uwumva tworeka kugira umubabaro gute abana batswe uburenganzira bwo kwitwa barundi umuntu maze kumwaka haba ukamwaka ico mutunze ukamwaka vyose ubumukiki umubwiye uti ndakwirukanye kuri ubu butaka bwanje turirukanywe ku butaka bw'u Burundi.
Mu biriko biragurishwa harimo n'ibikoresho vyegukira ikigo Mezo Shalom washinze ico kigo Marguerite Barankitse yabwije ujya Amerika ati
ivyo bintu bariko barakoresha bagurishije hako bidafasha bene wacu ibibondo byanje bikaguma ngaho izo modoka zikaguma ngaho bo bigurisha bagafasha imfubyi bagafasha abana bo mu barabara cyo bakiko novuga biriko birakora ibyo byari byagenewe guko ibyo bintu ntibyari ibya Mezo Shalom ngo itunge. Mezo Shalom yari ngaho ngikigo gifasha imfuvye gifasha bagogo
ibindi biri mu bizogurishwa ni vya General Cyril Ndayirukije agira kabiri mu bashatse gutembagaza ubutegetsi. Umuhinga mu vy'amategeko Maître Gustave Niyonzima we waburira abo hirahira bakagura ivyo bikoresho mu kiganiro cihariye haje ijwi rya Amerika. Maître Niyonzima yemeza ko iryo gurishwa rice kubiri n'amategeko
abo bose bariko baranyaga ayo matungo yaba leta canke biki bamenye ko bazobibazwa abo bacamanza abo bashikiriza manza bariko bakora ivyo bamenye ko hari itegeko ryo mu 2014 umushikiranganje w'ubutungane yari yaratoye ico bita action recursoir kuko zikibi leta ishobora kubimwishuza ati warateye agahombo leta uzobibazwa kuko abo bariko baranyagwa bazoshingisha imanza yababo yababana babo canke abuzukuru leta isubira ibibishure abandi nabo umuntu yobwira nabantu bagomba kugura ivyo bintu bakaja kubigura bazoba bariko bishira umugozi mwizosi
bene vyo baba abafungiwe igitega canka barahandi baganiriye n'ijwi rya Amerika ekanaba bamenyesha ko bazokwitura ubutungane bw'u Burundi na mpuza makungu
kwitura sentare mpuza makungu navyo nzokwegera ababizobereyemo bampa impanuro ivyo nzosanga afite uburenganzira nzobikora
kuko bwa mbere hoho Mezo Shalom si pushiste ni yabari Maragarita naho none Maragarita kuba mwitiranya na institution kandi nibaduciriye urubanza je araho naserutse ngo bampuburyo bwo kuvuga ko jeyo ntari mu pushiste zo kwitwara nyine
ubwo butungane mpuza makungu abenshi muri abo baramaze kubwitura urunane rw'abashingwa manza kavibe rwashengesheje urubanza rwa bamwe mu bo amazu n'ayandi matungo yabo yafashwe. Ubwo rubanza ruri muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko haraheze umwaka. Maître Gustave Niyonzima icegeye cutwara urwo runani ari mu batwaye ibirego yarusha muri Tanzania avuga ko izo manza ziriko zishigwa mu ngiro zitararangira mu masentare igurishwa nyezi na muri camunara givyo bikoresho ritegekanijwe guhera kuri uyu wa gatatu gushika ku munsi wa gatandatu. Ubushikiranganje bw'ubutungane buvuga ko amafaranga azovamwo azocashigwa mu kigega ca leta nico kimwe n'amazu y'abahunze bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi apangishijwe amafaranga avamwo ashigwa mu kigega ca leta. Intwazangabo mu gisirikare zishika kuri 21 zagirizwa ico caha ziheruka gucirwa urubanza abenshi muri bo baciriwe umunyororo rwo guherayo abandi bacirirwa gufungwa imyaka mirongo itatu abandi imyaka itanu yamara nka bose barunguruje urubanza. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Lusenda icumbikiye impunzi z'Abarundi. Ahavuga ikibazo cyo gutwara inda kw'abangavu kubera ibibazo by'ubukene birangwa muri iyo nkambi. Inkuru ya Vedaste Ngabo mu burasirazuba bwa Kongo.
Ugeze muri inkambi ya Rusenda, akenshi na kenshi uhura n'impunzi zizihiza ibirori by'abana bavutse ndetse zitabira n'ibiriyo by'abitabye Imana. Ariko kubona ibirori by'ubukwe n'imboneka rimwe muri iyi nkambi. Zimwe mu mpunzi zaganiriye n'Ijwi rya Amerika zemeza yuko impamvu ituma abana babo badakora amakwe cyangwa ngo basezerane imbere y'amategeko, ahubwo bagahitamo kwishingira, ari uko bigoye kubona inkwano ndetse n'amafaranga yo gukoresha ubukwe. Ntezijya Joseline n'abate Adija bafite abana b'abakobwa batatu bari mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko baheruka kwishingira mu buryo butemewe n'amategeko.
Abakobwa banje baheruka gushakwa ni babiri. Mu by'ukuri barashatse, ariko n'ubu sindabona inkwano zabo. Bivanye n'iki n'uburyo buke, nta buryo buhari wo gutuma boza gukwa, kuko twese turi impunzi. Baba n'abakobwa banje bagiye gushakwa ku mpunzi, nabo bategereye mu gupokera. Icyo bashaka kurangura cyose mu nkambi barabira gupokera. Nayo gupokera ntitugipokera kuko bikwiriye, byaho umuntu yoronka icyo yikorako. By'ukuri nta n'umwe arakobwa mu nkambi. Barashaka bagasohora, bagashaka bagasohora. Kumva uburyo buke, ntawigera ashyira umugore mu nzu cyangwa umukobwa mu nzu ngo amukwe, biboneke neza nyine ko yashatse cyangwa yashatse.
Abana bacu bishingira kubera inzara nyinshi hari. Iyo nzara ituma abana batuvamo, ugasanga umwana yishingiye ntumenye n'ingene yagiye, hari n'igihe agenda naho utanazi. Icyo nicyo gituma cyane cyane gituma abana bacu bakunda kwishingira. Kandi ikindi gihari, amafaranga baduha ni make, agatuma umwana ataronka impuzu yambara, ataronka ikirato atwara ku ishuri, kigatuma umwana bamuhendesha utuntu tubayabaye agaca yishingira. Nicyo gituma wanje aheruka gushaka afite imyaka 20, kuko nari namuzanya kuze n'ubundi nta mahera bankwere ko gushika n'ubu nta sindabona na Safra.
Jacqueline Niyonzima n'umugore wo muri inkambi washatswe ariko ntiyakobwa ndetse ngo nasezerana imbere y'amategeko. Yemeza yuko yahisemo gutandukana n'umugabo kubera yakoreshaga nabo amafaranga babageneraga yo kugura ibifungurwa.
Impamvu yatumye mvana n'umugabo ni uko utuntu twose two mu nzu yahora ngurisha, hageze igihe cy'amapokezi akaca ashaka ajya amahera y'amataye ngo agende kuyanywa inzoga. Mbona mbega ntibyo ntabyo nashobora metaho gihe turahebana turava.
Nose ntimwari mwasezeranye imbere y'amategeko?
Oya, ntabwo twari twasezeranye. Ni umuntu nyine twitoreraniye ngaho iwabo, n'iwacu ntibanamuzi. Kwanza ntibavuga tumutwe umukwe n'uyu ntawe bazi, ntago yankoye.
Gusa nubwo biruku, hari zimwe mu mpunzi zihitamo kujya guhingiririza kugira ngo zibone amafaranga y'ingwano ndetse zisezerana imbere y'amategeko. Nsanzimana Deo wo muri village ya 40 aheruka gushaka mu buryo bwemewe n'amategeko.
Akazi naragenda, iyo ngiye mu baturanyi tubanye bene wacu nk'ababembe, nza nkundondera utuntu tuturima tw'ibigazi. Nigezwa gukora creation muri jewe nyine akazi, nza ndonderamo amafaranga bukebuke. Po bigeze aho narageze ndaronka amajana 3 zangenda nkoruko nyene ndateba aho nkwizi ziro amajana 6. Bo shangira tera ko no sa amafaranga ntegereza kugira nti gukora ubukunanze nk'abandi cyangwa ntereza inshuti abagenzi.
Umunyamabanga w'inkambi yo mu Rusenda Claude Kubwimana ahamya yuko kuba impunzi nyinshi zo muri iyi nkambi zitajya zisezerana imbere y'amategeko bigira ingaruka mu miryango yabo, kuko usanga benshi batandukana n'abo bari bubakanye, bityo bikagira ingaruka ku bana.
Dufite ibibazo ko umwanya bashakiye kuvana ari umwana bavanira, ariko nubwo bavana ntibaba babanje kwiga ingaruka zigenda gushikira ujya muryango wabamaze kugira aho ngombye kuvuga nk'abana babamaze kwibaruka. Mwo mwanya abana niho bacyasigara ba victim, ugasanga n'abana keshi bajanye na nyina wabo, kandi nyina wabo nta buryo nawe ashobora kubareramwo yiruke kubaronderera agaruka abategurira ibintu byo muhira.
Umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Didier Numbi wa Numbi yemeza yuko muri uyu mwaka w'2020 impunzi zakoze ubukwe ndetse zisezerana imbere y'amategeko ari 25, mu gihe izindi nazo usanga zishingira nyuma y'igihe gitoya zigatandukana, kuko hari abagore bava i Burundi barashatswe bagera mu Rusenda bagashaka abandi bagabo. Twagerageje gushaka kumenya umubare w'abakobwa bishingira muri iyi nkambi ya Rusenda, ntibyadukundira kuko ntawe biyandikisha, ariko ubuyobozi bw'inkambi buvuga yuko
abishingira bose babari hejuru y'imyaka 18 y'amavuko mwomenya yuko tare mu nkambi ya Rusenda ho nyine havuga iki kibazo cy'abakobwa abishingira ahubwo no mu nkambi ya Murongwe iki kibazo kirahari Vedasengabo ku bwa radijwe rya Amerika mu Rusenda mutara kivuye
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwayakurikiye nshimiye kandi nabagenzi banje bamfashije kuyabagezaho yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala yarahagarariwe na Frederic Nkundikije yemwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma